Iyi ni Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22, naho mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri FM 48 n'ibice bitatu ya Radio Inshuti ya Bose. Miro neza nshuti mwese muduteze amatwi, ni Edirwe mubasuza kandi mbayikaze mu makuru yacu. Inama y'abaminisitiri w'ububanyi n'amahanga bo mu bihugu 11 bya Afurika yo hagati yateguwe n'urwego rw'umuryango w'abibumbye rushinzwe amahoro n'umutekano mu karere ka Afurika yo hagati yashoje imirimo yayo i Bujumbura mu Burundi.
Dr. Yuko dusubiye ku rubuga rw'imigendere n'andi makungu by'ukuri, kuko twari tumaze iminsi itari mike, imyaka itari mike kuva mu 2015 atanama nk'izi twakira. Kone twakira inama nk'iyi n'agateka ku Burundi cyane.
Uyu ni Albert Shingiro, ministri w'ububanyi n'amahanga w'u Burundi. Ahandi kuri uyu wa gatanu mu mujyi wa Uvira uri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, hatangijwe gahunda yo gukingira abaturage virusi ya corona. COVID-19 imaze guhitana abadepite 32 muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Umuryango w'abibumbye ufite impungenge zikomeye z'abavuye mu byabo muri Tigreya bashimutwa mu nkambi z'ubuhungiro n'igisirikare cya Ethiopia n'icya Eritrea. Izo nkuru n'izindi ni mukanya mugume ku maradiyo yanyu. Amakuru yacu yo kuri isaha tuyahereye ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. COVID-19 imaze guhitana abadepite 32 muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Inkuru irambuye tuyibaze Fidel Niyongabo.
Naho ibintu byifashe gutyo Kongo nkuko kandi bimeze no mu bindi bihugu bitari bike byo muri Afrika, cyatangaje cyose bitigira bike by'abanduye cyangwa bahitanywe n'ikiza cya COVID-19, naho icyo kiza cyageramiye abantu bari ku butegetsi aho cishe abashinga amateka bakomakomeye hamwe n'abegereye umukuru w'igihugu. Ibiharuro bya nyuma biherutse gutangazwa na leta bivuga ko abantu 331,248 bemejwe ko banduye COVID-19, mu gihe 780,000 bahitanywe n'icyo kiza. Muri bo abashinga amateka 32 nkuko bitangazwa n'icegera cya mbere cy'umukuru w'inama nshinga amateka ishami ry'abadepute Jean-Marc Kabund. Abantu barasabwa kwambara udufukamunwa mu nyubako y'inama nshinga amateka, yamara abashinga amateka kenshi ntibatwambara mu gihe baba bakoranye ari benshi. Igikorwa cyo gucandaga abanyagihugu gisa n'icyahagaze inyuma yuko cigijweyo bivuye ku mpungenge ku byerekeye incandago za AstraZeneca. Abanyekongo batari bake baragonanwa ku vyerekeye gucandagwa kubera ubwoba bw'inkurikizi z'incandago, nuko babona ko atangaruka nini ikiza cha COVID-19 cagize ku banyagihugu muri rusangi. Leta ivuga ko abantu 119,597 mu gihugu aribo bamaze kwicandagisha kuva ico gikorwa gitanguye ku itariki 19 y'ukwezi kwa kane.
Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS ryavuze ko mu mpera z'ukwezi kwa munani rizatangaza ibyavuye mu maperereza yakozwe ku ihohoterwa rishingiye ku gitsina mu gihugu cya Kongo. Ni inkuru yakurikiranywe na Team Ishimwe.
Umuyobozi w'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus uyu munsi wa gatanu yavuze ko amaperereza yigenga ku byaha by'ihohoterwa rishingiye ku gitsina byakorewe abakozi b'iri shami muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo azashyirwa ahagaragara mu mpera z'ukwezi kwa munani uyu mwaka. Mu nama ngaruka mwaka ihuje bimwe mu bihugu 194 by'ibinyamuryango w'iri shami ryita ku buzima, Dr. Ghebreyesus yavuze ko byari bihangayikishijwe n'umuvuduko iperereza rikorwa kuri ibi byaha rigenderaho kandi byarabaye umwaka ushize. Ambasaderi wa Canada Leslie Norton yasomye itangazo ryashyizweho umukono n'ibihugu 50 by'ibinyamuryango bisaba OMS kwihutisha iperereza, binasaba ko babwirwaho rigeze mu kwezi kwa gatandatu. Ambasaderi Norton yagize ati kandi ishami ry'umuryango w'abibumbye rigomba kwemeza ko hafatwa ibihano bikwiriye ahagaragaye ibirego nk'ibi bifite ishingiro.
Abajandarume baburijemo umugambi w'umuntu ukekwaho icyaha cyo gutera umupolisi icyuma mu gihugu cy'Ubufaransa. Ni inkuru twateguriwe na mugenzi wacu Fidel Niyongabo.
uwo mugabo afise ubugwayi bukomeye bwo mu mutwe yaramaze igihe ari ku rutonde rw'abafise ivyumviro vy'intagondwa zifatiye ku idini rya Kiislam bakurikiranirwa hafi n'abajejwe kubahiriza amategeko yasogose imbugita umupolisi mu biro vy'igipolisi uno munsi kwa gatanu mu burengero bw'igihugu yarashe abandi bapolisi babiri imbere yuko igipolisi kimwica umushikiranganje ajejwe indwara yo hagati w'Ubufaransa Gérard Darmanin avuga ko uwo mugabo yaheruka kurekugwa inyuma yuko apfunzwe akaba yarasanzwe akurikiranwa n'abajejwe indwara zo mu mutwe abapolisi batatu bakomeretse yamara bidakomeye cyane mu buryo bishobora gutuma batakaza ubuzima bwabo impamvu y'ico gitero cyabereye mu gice cya La Chapelle sur Erdre kiri ku nkengera z'igisagara cya Nantes ditomoye yamara Gérard Darmanin yabwiye abamenyesha makuru aho cyabereye ko bigaragara ko wagikoze yashaka kwica abapolisi injiye mu biro vy'igipolisi no musi kwa gatanu mu gitondo avuga ko imodoka yiwe ifise ikibazo yaciye atangura gusogota imbugita mu polisi wa mbere mu nyubakwa y'ivyo biro imbere yuko ayanyaga uwo mupolisi yakomeretse ku kuguru no ku kuboko uwakoze ico gitero yavukiye mu Fransa akaba atari bwagirwe n'ivyaha bifatiye ku iterabwoba imbere yaho abapolisi barenga amajana abiri bamuhize bakoresheje indege za kajugujugu n'imbwa zijejwe kurondera inkozi z'ikibi iyo batora hari yaciye arasa ku bandi bapolisi bariko bagerageza kumuhagarika yakomeretse bikomeye mu kurasana kwakurikiye akaba yasandavye mu masaha yo kumutaga uno musi kwa gatanu
COVID-19 ntizaranduka keretse nibura 70% by'abantu ku isi bakingiwe ibyo biratangazwa n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS ni inkuru nanone twateguriwe na Fidel Niyongabo
umuyobozi w'ishyirahamwe OMS mu karere k'Uburaya Hans Krug yavuze ko afise impungenge ku vyerekeye ukwiyongera kw'ibitigiri vy'abandura COVID-19 bifatiye ku bwoko bushasha bwayo ndashimishwa no kugenda igikorwa cyo gucandaga abanyagihugu mu karere k'Uburaya kicikwega cyane nk'akarorero avuga ko ubwoko bushasha bw'umugera wa COVID-19 bwandukira cyane kurusha ubwiyadukije mu gihugu c'Ubwongereza bwari busanzwe bwandukira kurusha ubwoko bw'imbere yaho kubwiwe kwihutisha igikorwa cyo gucandaga n'ikintu nkora mutima naho ahayagiza kamo gasaba makungu gukorera hamwe amenyesha ko batakaje umwanya munini ngo kubera izo mvo bategerezwa kwihutisha ico gikorwa kuko umwanya uri kurabaherana Hans Krug ari mu mabanga y'umuyobozi w'ishyirahamwe OMS mu karere k'Uburaya kuva mu kwezi kwa kabiri mu mwaka w'2020 mu karere k'umuryango w'umwe bw'Uburaya 36 n'ibice 6% by'abanyagihugu baramaze kuronka n'imiburiburi urucandago rwa mbere
Umuryango w'abibumbye ufite impungenge zikomeye z'abavuye mu byabo muri Tigreya bashimutwa mu nkambi z'ubuhungiro n'igisirikare cya Ethiopia n'icya Eritrea. Fidel Niyongabo nanone aratubwira ibindi kuri iyi nkuru.
Ishami ry'ishyirahamwe mpuzamakungu ryita impunzi HCR no munsi kwa gatanu ryatangaje ko ritewe umutima uhagaze n'amakuru avuga ko mu ntango zindwi abasirikare bakuye mu makambi bari bashizwemo abantu amajana n'amajana bavanywe mu vyabo n'intambara yo mu ntara ya Tigre HCR ivuga ko abansi bashobora kwihisha mu bibanza nk'ivyo abagira neza batatu n'umuganga babwiye itororokanizo ry'amakuru ryo mu Bwongereza Reuters muri indwi ko basirikare ba Ethiopia na Eritrea bafunze ku nguvu imikangara irenga 500 y'abahungu n'abigeme mu makamba ne yabavuye mu vyabo mu gisagara ca Shire mu ntara ya Tigre mu ijoro ryo ku munsi wa mbere Umuvugizi w'ishyirahamwe HCR Baba Balok amenyesha ko bateye akamo impande zose kugira zikingira abasivile n'ibibanza abavanywe mu byabo n'intambara bahungiyemo amenyesha ko bamwe mu bantu bari mu bapfunzwe barekuwe inyuma yuko ishyirahamwe HCR rishikirije ico kibazo abategetsi ba Ethiopia atangaza ko ibintu biteye agahinda ku nshuti zabo irengero ryabo ritazwi n'abantu bose bavuye mu byabo bari mu ikambi mu gisagara cya Shire ivyerekeye ikibanza imikangara yafashwe ifungiwemo ntivyari bitomoye buno nyene abantu ibihumbi n'ibihumbi barishwe kuva ingwano mu ntara ya Tigre yadutse abagera ku miliyoni zibiri baravuye mu ngo zabo mu gihe ibice 91 vy'abantu imiliyoni 6 baba mu ntara ya Tigre bakeneye ifashanyo
Igihugu cy'Ubudage cyemeye bwa mbere na mbere kumugaragaro ko cyakoze genocide muri Namibia mu gihe cya gikoloni ni inkuru twateguriwe na Thomas Kamirindi
Namibia yabaye koloni y'Ubudage imyaka 31 kuva mu 1884 kugera mu 1915. Abahanga mu by'amateka bavuga ko Abadage bari marimye abo mu bwoko bwa Herero barenga ibihumbi 65 nabo mu bwoko bwa Nama barenga ibihumbi 10 bemeza ko ariyo genocide ya mbere y'ikinyejana cya 20. Uyu munsi mu itangazo yashyize ahagaragara ministri w'ububanyi n'amahanga w'Ubudage nawe yavuze ati natwe twemeye kumugaragaro bwa mbere na mbere ko ari genocide koko. Umuvugizi wa president wa Namibia yatangaje ko ari intambwe nziza ariko ikwiye gukurikirwa no gusaba imbabazi ku mugaragaro no gutanga indishyi. Ku birebana n'imbabazi, umukuru w'igihugu cy'Ubudage koko arateganya kujya iWinduk mu gihe kiri imbere kuzisaba ku mugaragaro Namibia n'abakomoka ku baherero n'abanama. Naho ku by'indishyi ntabwo Namibia yazisaba mu rwego rw'amategeko kuko genocide y'abaherero n'abanama yabaye mbere y'amasezerano y'umuryango w'abibumbye yo mu 1948 agenga gukumira no guhana genocide. Ariko rero nyuma y'imishyikirano hagati y'impande zombi yaramaze imyaka 5, Ubudage buzaha Namibia amadolari miliyari 1,300,000 mu gihe cy'imyaka 30.
Barakoze bagenzi bacu batugejeho amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Inshuti zacu tubibutse ko iyi mwumva ari radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mushobora kandi gukurikira ibiganiro byacu binyuze ku rubuga rwacu rwa internet kuri www.radioyacu.vowa.com. Mukanya na amakuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari. Inama y'abaminisitiri w'ububanyi n'amahanga bo mu bihugu 11 bya Afurika yo hagati yateguwe n'urwego rw'umuryango w'abibumbye rushinzwe amahoro n'umutekano mu karere ka Afurika yo hagati yashoje imirimo yayo i Bujumbura mu Burundi. Abitabiriye iyo nama bareberaga hamwe ibibazo by'umutekano, amatora n'imigenderanire muri ako karere. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Pierre Claver Niyonkuru adufitiye inkuru irambuye.
Ibibazo by'umutekano, iterabwoba, imigenderanire hamwe no kugwaniriza umwanzi hamwe ni bimwe mu byashimikiwe ko n'abashikiranganje b'imigenderanire canke intumwa zabo mu bihugu 11 bigize umugwi wa ONU w'amaho ujejwe amahoro n'umutekano mu karere ka Afrika yo hagati. Albert Shingiro ni umushikiranganje w'imigenderanire y'u Burundi n'amakungu.
Cyane cyane twashimiye igihugu cya Centrafrique n'igihugu cya Chad, muzi ko basanzwe bafite ibibazo by'amano n'umutekano muri no minsi. Ibyo rero twavyize mwe bihagije ku buryo yuko tugomba gufasha ibyo bihugu uko dushoboye kugira ngo amahoro n'umutekano bigaruke. Harateguwe n'inama izohuza bakuru b'ibihugu mu ndwiza kugira ngo bige ikibazo cyo muri Chad. Ibindi twavuganye ibijanye na bijye ibibazo no vuga by'inkozi z'ikibi haba ku isi ku butaka cyangwa mu mabahari, bimwe bita terorisme sur mer mu gifaransa na terorisme sur terre. Nivyo nabyo twumvikanye ngene dushaka kubigwanya mu karere k'iwacu.
Kubw'uwo mugwi, Uburundi naco nyene n'igihugu kirimo ibikorwa by'iterabwoba. François Runsenifal, intumwa ya ONU muri ako karere, yabigarutse ko muri iyo nama. Afatira ku bitero vy'amagrenade bimaze iminsi vyibonekeza mu Burundi hamwe n'ibitero vyahitanye abantu barenga 30 imwaro n'imuramvya mu kiringo kitarenze ukwezi. Ati turatera ivyatsi ingendo yo gutera amagrenade mu banyagihugu bitekaniye. Kubera vyatewe turiko turashika hano, twibaza ko vyari bigamije kudutera ubwoba. Ni iterabwoba nk'ahandi hose. Bifise intumbero yo kubura buzo twigoro twa leta two kugarukana amahoro n'umutekano no kunywanisha Abarundi. Turabona ko intwaro nshasha yariko irakora uko ishoboye muri ico gisata. Turashima kandi ngene iki gihugu kiriko kiraterera mu kugarukana amahoro mu bindi bihugu nka Somalia na Centrafrica hari ingabo z'u Burundi. Turashima ningene imigenderanire n'ibindi bihugu iriko iratera imbere haba ku isi canke mu karere ka Afrika yo hagati. yamara abaserukira ivyo bihugu basanga iryo terabwoba rikogwa mu Burundi atawurihuriye n'imigwi ya Boko Haram, Al-Qaeda canke Al-Shabab ibica bigacika muri za Somalia, Cameroon, Nigeria, Chad n'ahandi. Inama yari yitabwe n'ibihugu nko Burundi, Angola, Cameroon, Centrafrika, Congo, Republika ya Demokrasi ya Congo, Gabon, Guinea Equatorial, Uganda, Sao Tome Principe na Chad. Harimo kandi intumwa zitandukanye za ONU muri Afrika. Kuri leta y'u Burundi birafite ico bisigura.
Novuga yuko dusubiye ku rubuga rw'imigenda n'andi makungu kuvyukuri, kuko twari tumaze iminsi itari mike, imyaka itari mike kuva mu 2015 atanama nk'izi twakira. Kone twakira inama nk'iyi nagateka ku Burundi cyane, abarundi bose aho bari bagende bavuga yuko Burundi bwasuye kugendegwa.
Inyuma yo nama yatanguriwe n'iyabahinga ku munsi wa mbere w'iyendwi, Burundi bwahawe akaryo ko kurongora uwo mugwi mu kiringo cy'amezi atandatu. Cyeklaveni Nkuru, Kigali, kubwijwe ry'America.
Perezida w'u Faransa Emmanuel Macron yasoje uruzinduko rw'iminsi ibiri mu Rwanda. Mugenzi wacu Asumta Kaboyi wakurikiranye uru ruzinduko aratubwira igihindutse nyuma yarwo.
Igitondo cyo kuri wa gatanu nibwo Perezida Kagame yasezeye mugenzi w'u Faransa Emmanuel Macron wasoje uruzinduko rw'iminsi ibiri yagiriraga mu Rwanda. Uruzinduko rwa Perezida Macron mu Rwanda rwari rutegerejwe na benshi kubera amateka ibihugu byombi bifitanye. Rwashojwe hatangijwe igika gishya mu mateka y'ibihugu byombi ku mugoroba wo kuri wa kane. Perezida Macron yafunguye ku mugaragaro ikigo ndangamuco cy'u Faransa n'u Rwanda, Centre Culturel Francophone. Icyo kigo giherereye mu mujyi wa Kigali, ni kigo kizajya kiberamo ibitaramo n'imyidagaduro itandukanye, kikazaha urubyiruko uburyo bwo kwiga ururimi rw'Igifaransa n'abanyabugeni b'Abanyarwanda, hakababera ahantu ho kwitoreza no guteza imbere umwuga wabo. Iki kigo kije gisimbuye icyahozeho cyabaga Centre Culturel Franco-Rwandais yari yubatse kuri rompwe nini yo mu mujyi wa Kigali, yo yasenywe muri 2014. Umujyi wa Kigali uvuga ko inyubako yayo itari kigendanye n'igihe. Benari Birasa, umwe mu banyabugeni ubimazemo igihe kinini mu Rwanda, yabwira Ijwi rya Amerika ko iyi centre ije yari ikenewe.
Abanyabugeni icyo kintu bagishimiye kuko kizatugirira akamaro gakomeye, kuko abanyabugeni b'Abanyarwanda nabo bakeneye kujya ku ruhando rw'ibindi bihugu bagakompetinga. Nubwo dusanzwe tubikora tujya mu marushanwa amaexosi atandukanye, ariko buriya nka centre vigere iri ku rwego rw'isi, bivuze ngo bazajya borganiza amarushanwa atandukanye y'ubugeni.
Ifungwa rya centre culturel hari icyo ryari ryarabahungabanijeho muri iyi myaka yose yari imaze ifunze?
Cyane rwose cyane, kuko muri centre culturel haberaga baborganizaga amarushanwa atandukanye, ariko njyewe sibyo nisisaho gusa, nisita ko bazana n'abahanzi bo mu bihugu bitandukanye, bityo bakazana ubumenyi bwabo tukabuvomaho bakatwinsipira natwe tukabinsipira.
Mu bindi bigaragaza ko umubano w'u Rwanda n'u Bufaransa wajemo impinduka, Perezida Macron yatangaje ko mu gihe cya vuba azagenda ambasaderi mushya uzahagarariye Bufaransa mu Rwanda. Muri uru rugendo kandi Perezida Macron n'abandi bayobozi baje bamuherekeje basinyanye amasezerano anyuranye y'imikoranire mu nzego zitandukanye. Aha harimo gutera inkunga urwego rw'ubuzima, aho Bufaransa bwatanze miliyoni 60 z'amayero azifashishwa mu kugura inkingo za COVID-19 no guteza imbere ibikorwa bizamura abatishoboye. Muri uru rwego Perezida Macron ejo yatangaje ko yaje yitwaje inkingo za COVID-19. Izi nkingo kimwe n'izindi u Rwanda rwakiriye kuri uyu wa gatanu zirenga 140,000, u Rwanda rwazihawe muri gahunda ya COVAX igamije kugoboka ibihugu bikennye bikabasha kubona inkingo za COVID-19. Byitezwe ko izi nkingo zaraye zigejejwe hirya no hino mu gihugu, abazikeneye bakazatangira kuzihabwa kuri uyu wa gatanda. Minisitiri w'imari n'igenamigambi w'u Rwanda Uziyendagije Imana yabwira Ijwi rya Amerika ibikubiye mu yandi masezerano yasinywe hagati y'u Faransa n'u Rwanda.
Hari twasinye mu gitondo ya miliyoni 60 z'amayero azafasha cyane cyane gahunda y'inkingo za icyorezo cya COVID-19. Hakabamo n'igice cyo gufasha abatishoboye, kunganira porogaramu dusanzwe dufite zo kunganira abatishoboye za VUP. Ayasinywe muri ahangaha rero harimo gahunda ngari ya igaragaza inzego z'ubufatanye, hari niyo yasinywe na minisitiri bombi w'ububanyi n'amahanga. Hanyuma ibyo minisitiri y'imari yasinye na kiriya kigo cy'abafaransa cy'iterambere
mbere yuko asoza urugendo rwe mu Rwanda. Perezida Macron yavuze ko isura nshya mu mubano w'ibihugu byombi igiye kwaguka, ibikorwa byatangijwe n'impande zombi hakarebwa ahakiri imbogamizi. Perezida Macron yavuze ko kandi igihugu cye cyiyemeje kuzamura inkunga gitera u Rwanda mu bijyanye n'iterambere. Perezida w'u Faransa yavuze ko u Faransa buzatanga miliyoni 500 z'amayero kuva mu mwaka w'2019 kugera muri 2023, akazakoreshwa mu by'u Rwanda n'u Faransa byumvikanyeho. Aya azibanda cyane mu rwego rw'ubuzima, mu ikoranabuhanga no mu bijyanye na Francophonie. Mukuru w'u Faransa washoje uruzinduko rwe mu Rwanda kuri wa gatanu yaserekeza mu gihugu cy'Afrika y'Epfo. Assumpta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Kuri wa gatanu umujyi wa Uvira uri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hatangijwe gahunda yo gukingira abaturage virusi ya corona. Iyi gahunda yatangiriye ku bafite indwara zidakira n'abakora mu buvuzi. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo uri Uvira.
Imbere y'abayobozi batandukanye b'umujyi wa Uvira ndetse n'abahagarariye ibyiciro bitandukanye by'abaturage, akarere k'ubuzima ka Uvira kabifashijwemo n'ishyirahamwe rishinzwe ubuzima ku isi rya OMS hamwe n'ishyirahamwe rya UNICEF, batangije igikorwa cyo gukingira abaturage virusi ya corona hifashishijwe urukingo rwa AstraZeneca. Umuyobozi w'umujyi wa Uvira wungirije Kapenda Kifara Kiki ari nawe wabimburiye abandi mu gutegura urukingo, yasabye abaturage baturiye muri uyu mujyi kureka ubwoba bagakingirwa virusi ya corona kuko iraje ishinga isi n'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kirimo. Nubwo abantu benshi bavuga yuko virusi ya corona itari hano, irahari, n'ibyihari ni ngombwa ko twikingiza. Teofile Mazezi ni umuturage wo muri uyu mujyi wa Uvira uri mu kigero cy'imyaka 60 y'amavuko, nawe ari mu batebura urukingo rwa AstraZeneca.
Banking ya corona kubera bifitiye inyungu bifitiye inyungu, urumva bavuga ko umuntu umaze kugira imyaka myinshi irenga 50 ufite certain akarwara runaka kronika ko bishobora kumufasha kuko nyina ariko meze tuzagombaga kunjana bwarakaraka kujya gukengerwa.
Ariko ni guvira abantu benshi batinya gukingirwa.
Ndumva habe n'umugore wanje yanze we yaranze ngo ntiyo kingirwa. Ariko mwaje njewe naravuze ngo nimba bazakingira abantu babiri muri Uvira njewe nzababa. Ntibiteye kimwe no kuvurwa.
Centre zitandatu abantu bazaza bajya gufatiraho urukingo rwa virusi ya corona haraho wageraga mu nzira, ugasanga bamwe mu baturage barifuza gukingirwa bitewe n'uburyo bagiye basobanurirwa umumaro w'urukingo rwa virusi ya corona.
Urukingo batangije Uvira njewe mbona ari rwiza cyane kuko bamwe mu bantu ba Uvira tibemera kuko corona ihari. Abantu mu makanisa abantu barinjira tibambara agafukamunwa, amasoko nuko nabo ntibambara agafukamunwa, usibye ku mabanki, amabanki niyo bakoresha amabarako ariko gafukamunwa. Amashuri abana baricara ari 80-70 mu ishuri rimwe batambaye udupfukamunwa. Ubundi kandi turebye ama consequences, ingaruka twagiye tubona zitewe na corona nibyo twumva ku maradio, nje bituma nifuza kuko vaccine yoza abantu bagakingirwa indwara ya corona.
Ku rundi ruhande hari abandi baturage nabo badakozwe iby'uru rukingo kuko batarabona umugwayi n'umwe wanduye virusi ya corona muri uyu mujyi. Nyabadesifa n'umwe muri abo baturage bo muri uyu mujyi badakoze urukingo rwa corona.
Njyewe sinshobora kwikingiza kuko corona ntayiri hano Uvira. Kandi cya kabiri, corona ntakitubwiye, corona ni indwara nk'iyindi, ni homa nk'iyindi, nzayivuza nk'uko nivuza malaria. Nicyo gituma ntashobora kugenda kwikingiza. Iriya rukingo bahe bazana kwanza kwa mbere. Njewe nko kubwanje kuko ndeba ni indwara bahaye bashaka kugira ngo batere abantu aba bafite imyaka nyine turimo bapunguke kuko generation yabo ngabishyire.
Abaganga n'abayobozi bikingije
yaba bari kwambira ngo indwara yaje abantu barahari bari bayirwaye tayihari muri Uvira ntishobora no kuhagera kubera izuba ryinshi rihari.
Muganga Gervais Mukanirwa n'umuyobozi w'ishyirahamwe rya OMS muri Uvira aramara impungenge abaturage batewe ubwoba n'uru rukingo rwa AstraZeneca, akabizeza yuko kuva rwatangirwa gutangwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ntawe ruragiraho ingaruka. Imibare itangwa na Minisiteri ishinzwe ubuzima muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo igaragaza yuko abantu 331,248 banduye virusi ya corona, naho 780 aribo bamaze gupfa. Naho mu ntara ya Kivu y'Epfo abantu 921 banduye virusi ya corona, nawe amaze gupfa ni 60. Vedaste Ngabo ku bwa Radio Ijwi rya Amerika Uvira mu ntara ya Kivu y'Epfo.
Mu makuru y'imikino, Patriots Basketball Club ihagarariye u Rwanda mu irushanwa rya Basketball Africa League nayo yinjiye muri kimwe cya kabiri kirangiza. Mugenzi wacu Jean-Claude Munyandinda, umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika ukurikirana siporo n'imikino mu Rwanda, aratubwira ko amakipe ne yose azakina iki cyiciro yamenyekanye.
Kuri wa gatandatu mu irushanwa rya Basketball Africa League ririmo kubera muri Kigali Arena i Remera, harakinwa imikino kimwe cya kabiri kirangiza. Guhera saa munani zuzuye ku isaha i Kigali, Petro de Rwanda yo muri Angola igomba guhura na Zamalek yo mu Misiri. Aya makipe yombi ni ibihangange mu ruhando rwa Basketball yo muri Afurika. Mu mikino mu matsinda muri irushanwa rya BAL, Petro de Rwanda yabaye iya mbere mu itsinda rya kabiri, Zamalek nayo iza ku isonga mu itsinda rya gatatu. Muri kimwe cya kabiri kirangiza, abasore b'umutoza Jose dos Santos Neto basezereye AS Sali muri Maroc, bakaba bari baranayitsinze mu mikino uje matsinda. Zamalek nayo ifashijwemo n'inkingi zayo za mwamba zirimo Anas Mahmoud, Yasser Mohab, Omar Hesham na bagenzi babo ntabwirazikira na rimwe kuva ku ntangiriro kugeza muri kimwe cya kane kirangiza, ubwo yakuragamo Forces Armee Police yo muri Kameruni. Undi mukino kimwe cya kabiri kirangiza uteganyijwe guhera saa 11 n'igice ku isaha y'i Kigali, hagati ya Patriot Basketball Club yo mu Rwanda izaba iri mu rugo na Union Sportive de Monastir ihagarariye igihugu cya Tunisia. Aya makipe yombi yazamukiye mu itsinda rimwe ariryo rya mbere, US Monastir ari iya mbere, Patriot ari ya kabiri. Umukino wabahuje, US Monastir yari yatsinze Patriot Basketball Club amanota 91-75. Twongeye kubararika tubamenyesha ko uyu mukino muzawukurikira hano ku Ijwi rya Amerika. Yari Claude Munyandinda i Kigali.
Tukivuga ku ntsinzi y'ikipe y'u Rwanda Patriot, abanyarwanda bakiriye bate kuba yinjiye muri kimwe cya kabiri kirushanwa. Mugenzi wacu mushya Jean-Baptiste Mico Myiza yavuganye na bamwe muri bo batangiye bamubwira uko babonye umukino wari wifashe.
Umukino wa Patriot wari ukomeye cyane, kuko urebye wageze ku munota wa nyuma nta kipe iremera kuyigomba gutsinda. Kwaro byageze mbagira ku munota 70 kuri 70 kandi habaga iminota 3 yonyine. Icyagaragara cy'ubuhanga n'uburambe kuri ikipe ya Patriot ni kuri kapiteni wabo Aristide Mugabe ndetse na Kenny Gasana, kuko ari amanota 3.3 amanota 3 yatsinzwe akurikirana na Mugabe yatumye ikipe ikira mu kinyuranyo cy'inota rimwe. Bivuze ngo mukino wari ishiraniro, wari ukomeye, kandi biranumvika numva umukino ari witabiriwe Perezida wa Repubulika arahari, Perezida w'Ubufaransa arahari.
Ari umukino ukomeye cyane ku Banyarwanda bari biteze gukurikiye uko umukino wa Patriot ubushize itsindwa na Monastir byari bihagaze, n'umukino w'uyu munsi umva ko twari tuvuye mu cyiciro cy'amatsinda tujye mu cyiciro cya kimwe cya kane, byari ibintu byari bikomeye cyane. Ari umukino wari ukomeye, usibye no kuba umuntu utavuga ngo mu kibuga byagenze gute, na mbere y'umukino abantu bavuga ko ari umukino ukomeye wa kimwe cya kane, kuko amakipe yose 12 ari mu Rwanda nta kipe yoroshye. Icyo cyari kimwe. Ikindi cya kabiri ni uburyo umukino wagenze. Mu mukino wari ukomeye cyane ku mpande zombi, haba kuri Patriot haba kuri Frevio ira kipe muri Mozambique, kuko ngira ngo Patriot yayoboye karite ebyiri za mbere, ariko ubona ko n'ubundi ira kipe muri Mozambique ikomeye igenda ishaka kuyegera iyegera cyangwa bakanganya gutyo kugeza kuri karite ya gatatu, ubwo ira kipe yaje ikajya imbere ariko abanyarwanda batangiye kurwara umutima. Ariko turashimira Patriot cyane na kapiteni wayo Aristide Mugabe ku bintu bakoze, kuko yifashije kuva inyuma ira kipe yamaze kujya imbere iva inyuma, Patriot iva inyuma iraza yirengaho birangira dutsinze nubwo umutima wari wari y'abanyarwanda.
Ntabwo byari byoroshye pe, ariko kubera Imana byakunze. Felicitation kuri Patriot ikipe ihagarariye u Rwanda muri BAL, ni byiza cyane. Bazagiye no kuri finale ahubwo n'igikombe bazagitware bizatuneza nk'abanyarwanda twese.
Ya mukino wari ukomeye ku buryo bwose bushoboka, ari ukomeye ku Patriot ukuntu yakinaga, yakinaga nk'ishaka kujya kimwe cya kabiri ku neza cyangwa inabi. Byanyweye cyane ku buryo nayo nari mfite narayanyanywere kubera kwishimira intsinzi y'u Rwanda yo muri basket.
Iriya match yari ifite ingufu nyinshi cyane kuko zose zashaka kwikarifiya, cyatumaga rero twitwaye turi imbere y'abafana bacu twumva twari twagombaga gutsinda, kandi iriya kipe yatugoye, ariko kuba byarangiye ari 73-71 ikigaragaza ko umukino wari ufite imbaraga zikomeye cyane. Nabyishimiye kuko twakomeje, ariko nanone bagomba gushyiramo ingufu kugira ngo bazigaranzure iriya kipe yo muri Tunisia bite Esperance, kuko niyigaragaza ko ishobora kuturusha imbaraga muri ino mikino isigaye.
Byadushimishije ku ikipe Patriot yatsinze.
Njye uko nabibonye wari ukomeye, kuko bagezagaho bakanganya ukabona Patriot ikazamuka igasiga iriya aho amanota agera nko mu icumi, ukabona indi yayisatiriye kugeza kuri finale. Nabonaga n'iriya nayo yari ikomeye, ariko yaje kubyitwaramo neza iratsinda. twishimye cyane ahantu turi bari turi twasakuje cyane.
Uriya mukino ukuntu nawubonye wari umukino uryoheye amaso. Urumva hari harimo ishaka ryinshi no kwitanga kwinshi kabisa. Abakinnyi ba Patriote bitanze bihagije baduhereza n'insinzi twashakaga. Kwiheba twese twari twihebye kabisa. Twari twihebye tuvuga ati turatashe birarangiye. Kubw'amahirwe abakinnyi bashiramo imbaraga tubona tubarushije imyuka nayo manota atatu turayatsindira.
Ni uriya mukino wari ufite isura yawo, gusa Patriote yitwaye neza kayumvikana riri mu rugo, yari ifite avantage yo mu rugo, yari ifite abafana bagira ku 170,000. Ariko kujya ku munota wa nyuma niho hagaragaye ko umuntu mukuru mu mukino bari mukuru.
Shuti muduteze amatwi, aha niho dusoreje amakuru yacu yo kuri iyi saha. Ndabashimira ko mwahisemo gukurikira Ijwi rya Amerika. Nshimira na bagenzi banjye bamfashije gutegura aya makuru. Washyize hamwe aya majwi ni Fatuma Limasi Kalala. Amakuru yarahagarariwe na Frederic Nkundikije, naho kuri mikoro mwari kumwe nanjye Edi Rwema wabafashije kuyakurikira. Mbasezeho mbifuriza amahoro n'amahirwe.